radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni Samuel Nigicezo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Mwiriwe bagenzi mwese muduteza amatwi. Turi ku wa gatatu itariki 23 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2015. Hano muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Icambere gitegerezwa guharanirwa cyane cyane ni amahoro. Kuko atamahoro ariho nta kibazo gishoboka, nta bikorwa bishoboka, nta kamere gishoboka. Baba abashyigikiye ikintu cya gatatu, baba adafite ikintu cya gatatu bose mu Barundi. Ibyo muri ibyo biganiro bituma hagiye kubaho umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cyo kuganira kw'Abarundi, kuko ibibazo ni iby'Abarundi nyine, niyo mpamvu bategereza kwitabira umuti.
Uwa mbere yari Paul Nkunzimana, Professor Paul Nkunzimana akaba ari n'umukuru w'umugambwe PDT mu Burundi. Wa kabiri akaba yari Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu mu Burundi. Bakaba ariko baravuga ku byerekeye urwandiko rwarungikiwe Perezida Petero Nkurunziza. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato. Amakuru yo avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Burkina Faso. Umukuru w'umugwi w'igihugu mfata kibanza Michel Kafando amenyesha ko yasubiriye ku butegetsi nyuma y'indwi imwe iheze afashwe n'akagwi k'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu, bakaba bari bagize kudeta. Kafando yabwiye abamenyeshamakuru kuri uno munsi wa gatatu yuko leta yiwe yasubijwe ubutegetsi kandi ko yasubiriye gukora ako kanya nyene. Mu gitondo cy'uyu wa gatatu niho ako kagwi k'abasirikare bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bemeye gusubira mu ikambi yabo nyuma y'ibiganiro by'umwumvikano byari bigizwe n'abakuru b'ibihugu cya Senegal, Togo, Benin na Nigeria, aho bari bahuriye ku mugwa mukuru wa Burkina Faso Iwagadugu. Abasirikare ba leta bashwabadukiye ku mugwa mukuru kubera batumvikana n'ako kagwi k'abasirikare bari bagize kudeta ya Mara. Bahavuye bemera gusubira inyuma ku birometero 50 uvuye mu gisagara hagati. Umukuru w'ako kagwi k'abasirikare bagize kudeta, General Gilbert Diendere, ejo ku munsi wa kabiri yarasavye ikigongo igihugu, yongera yemera ko asubiza ubutegetsi abisabwe n'abo bategetsi bari bahuriye Iwagadugu mu biganiro. Mbere yaho kandi yari yabwiye Ijwi rya Amerika yuko atifuza yuko amaraso aseseka. Ku rundi ruhande naho ibiro vy'ubushikiranganji murantunga ahandi naho kuri uno munsi wa gatatu abategetsi b'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya bahuriye i Bruseli mu Bubiligi mu nama yihuta yo kwiga ikibazo c'impunzi insinzi zigenda zinjira i Buraya, aho bagamije gukomeza umutekano w'imbibe ariko bakanafasha igihugu cya Turkey n'ibindi bihanye imbibe naco mu kwakira izo mpunzi zaje ziva muri Syria. Yamara abategetsi biryo shirahamwe y'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ntibabona kimwe ingingo zo gukemura ibibazo vyo kwakira izo mpunzi. Naho ku munsi wa kabiri umushikiranganji w'iryo shirahamwe yashikirije icese umugambi werekeye ibizokogwa kuri buri gihugu mu kugerageza kwakira izo mpunzi zisika ku bihumbi 120. Slovakia, kimwe mu bihugu bine bitemeye uwo mugambi washikirijwe n'uwo mushikiranganji, kivuga ko kitazokwakira impunzi n'imwe kandi ko kigiye kugwanya uyo mugambi. Umushikiranganji mukuru w'igihugu cya Hongrie, Viktor Orban, nawe aranebagura chancelier w'Ubudagi Angela Merkel kuba ashigikiye uwo mugambi wo kwakira izo mpunzi, akavuga ko Angela Merkel atabigira kukubera ugushaka gufasha abo bantu ariko ushaka kwiyemeza gusa. Uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Pologne, Bronislaw Komorowski, we havuga ati ikibazo si gitigiri c'impunzi zakigwa, ati n'uburyo bakigwa canke bafashwa. Ati ntivyumvikana ukuntu ku ruhande rumwe twovuga duti reka tubakire bose, ahandi naho hakaba hari urwanko n'ukuntu babafata. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga aragabisha igihugu cy'Uburusiya kuvyo kiriko kirakora muri Syria, avuga ko bihakwa gutuma uburusiya butana mu mitwe n'urunani rw'ibihugu biriko biragwanya umugwi wa Islamic State. Ivyo habivuga mu gihe ibihugu bicuditse n'uburusiya byo bivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika hishimishwa n'ibikorwa uburusiya buriko burakora mu ntambara iri mu gihugu cya Siria. Ikinyamakuru cy'Abatariyano La Stampa cyanditse gitangaza ko umushikiranganji wa Amerika John Kerry kuri uno munsi wa gatatu yashikirije umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amahanga Sergei Lavrov amakenga afise ku bikorwa vya gisirikare Uburusiya buri kuburakora mu gufasha leta Bashar al-Assad ari ku butegetsi. Kerry avuga ati ivyo bikorwa bishobora kuba agasomborotso gashobora kongereza icuka kibi ku ntambara iri muri ico gihugu, abantu bakabandanya kwasiga ubuzima, impunzi zikiyongera ugasanga kandi habaye itana mu mitwe y'Uburusiya n'urunani ruriko ruragwanya Islamic State muri Siria. Papa Francisco ari hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Aloyzi Bigirimana aradushikiriza iyo nkuru.
Perezida Barack Obama yakiranye igishika cinshi Papa Francisco Kirimba iwe kuri wa gatatu, hakaba hari abantu basaga 15,000 bari baje gukurikirana ivyo birori. Mu ijambo Perezida Obama yashikirije yavuze ati,
"What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House."
Uyu ni umunsi mwiza Imana yaremye. Ati amajambo ya Papa n'amajambo y'amahoro n'ibyizigiro, ati n'amajambo yanejereje abantu baha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nabo ku isi yose. Kuri uyu munsi wa mbere w'urugendo rwa Papa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Papa atekanya kugiranira umubonano na Perezida Obama. Papa Francisco araza kandi gushikiriza ijambo abasenyeri kandi ategekanya gukora umuhango wo gushira mu rwego rw'abatagatifu umumisiyoneri w'umuespanyole wo mu kinjana cya 18 yamamaje ubutumwa bwiza muri leta ya California aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama mu ijambo yashikirije ati,
"And yet I believe the excitement around your visit, Holy Father, must be attributed not only to your role as Pope,
but to your rugendo." Ati ndashima ubwitonzi, ukwicisha bugufi n'umutima w'urukundo urangwa uyu mwungere. Mu ijambo yashikirije, Papa Francisco yashemagije uruhara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise ku isi, ntiyibagiye no gusabira imigisha Amerika. Nkuko bimenyeshwa n'abategetsi mu biro kwa Perezida Obama, abo bategetsi uko ari babiri nta biganiro bishimikiye ku vya politike batekanya kuganira, ariko barahanahana ivyumviro ku bijanye n'ivyo bahurizako. Kukirenze ku kugwanya ubusumbasumbane bw'abantu mu vy'imibano n'ubutunzi, Papa na Perezida Obama baraganira ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Mu gihe mu kwezi kwa 12 kuza hadekanijwe inama ya ONU ku bidukikije izobera ipare mu gihugu cy'Ubufaransa, Perezida Obama amenyesha ko abantu bose bo kwitwaririka ivy'Imana yaremye. Mu ijambo Ben Rhodes, icegera cy'umuhanuzi mu bijanye umutekano mu gihugu mu biro kwa Perezida, yamenyesheje ko abategetsi bo ku isi yose bakwiye gufata ingingo zikingira ibidukikije. Josh Ernest, ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Perezida Obama, nawe yamenyesheje ko aravye ukuntu abo bategetsi bitayeho ibijanye n'imibano y'abantu n'abatishoboye. Ati nta nkeka ko abo bategetsi bahava baganira ibiganiro byubaka. Papa Francis imbere yuko afata indege imuzana aha muri Amerika ejo kwa kabiri ava mu gihugu cya Cuba, yabwiye amenyesha makuru ati abantu bamwe bashobora kunyiyumvira uko ntari, ko noba mfise aho negamiye mu byo nshikiriza. Papa we aremeza ko atarigera avuga ikintu na kime giteye kubiri na karanga kishengero. Papa Francis kandi yavuze ko ateye kubiri n'abahohotera abantu babahoye amadini yabo cyane cyane mu bihugu byo mu buraruko by'isi aho mu mugwi wa leta ya Islamiste batoteza abakristo ndetse bakanabica. Abategetsi bo mu biro kwa Perezida Obama barashigikiye uko kuntu Papa yitaho inkehwa kandi bamenyesha ko ivyo babihuriza ko na Perezida Obama. Ikindi kintu abo bategetsi bashobora kuganira nikijanye n'ikibazo cy'impunzi, amasezerano kuvya nuclear aheruka gusinywa hagati ya Iran n'ibihugu by'amakungu hamwe n'imigenderanire iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Naho abo bategetsi bafise byinshi bahuriza ko Perezida Obama na Papa Francis ntibumvikana ku bijyanye no gukorora inda hamwe n'ababana bahuza ibitsina.
Arakoze cyane Aloise Bigirimana dushikirije iyo nkuru y'ukuntu Perezida Barack Obama yakiriye n'igishika cyinshi Papa Francisco hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi programme rero tubashikiriza ya radio yacu, tubashikiriza buri munsi hano ku Radio Ijwi rya Amerika ku mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 nibice bitatu, i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 FM. Mushobora kandi no kudushikira ko twandikira email, adresse yacu ni radioyacu@gmail.com, kuri Facebook na Twitter adresse yacu ni radio yacu. Amakuru yo mu byaga binini tuyahere mu Rwanda. Sentare y'ikirenga yatanguye kuburanisha urubanza leta y'u Rwanda iregwamwo n'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikuje. Uyu mugambwe usaba sentare y'ikirenga guhagarika ibikorwa byose yatanguye mu mugambi wo gushaka guhindura ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Rwanda.
Iri shyaka risaba urukiko ibintu bitatu. Icya mbere ni ugufata icyemezo cyo guhagarika gahunda yo kuvugura itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo y'101 igena manda za Perezida wa Repubulika zikaguma ku myaka ibiri ntizihinduke. Icya kabiri ni uko komisiyo yo kuvugura itegeko nshinga yashyizweho yavugurura ibindi byose ariko ntikore ku ngingo y'101, ndetse no gusaba ko ibindi bikorwa byose bijyanye no gutegura kamarampaka byaba bihagaze. Ishyaka rya Demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko kubahiriza ibyanditswe mu itegeko nshinga bituma habaho amahoro arambye, abaperezida bagasimburana ku neza, hatabayeho guhirikwa ku butegetsi nk'uko bijya bigaragara mu bihugu byinshi bya Afrika. Abunganira leta bayobowe na Maitre Rubangwe Epimaque babasobanurira ko ikirego cyatanzwe n'iri shyaka kidafite ishingiro, kuko ingingo y'101 bivuga ko ari ntayigahezwa ko ibatari ibyo. Abunganira leta bagasobanura ko itegeko nshinga rijyaho rigamije kugira icyo rikemura, ndetse ko rishobora guhuzwa n'ibihugu kigezemo. Intumwa nkuru ya leta Maitre Rubangwe Epimaque asobanura ko abaturage aribo bitoreye itegeko nshinga, ari nabo bafite ubushobozi bwo gusaba ko ryavugururwa, kandi ko nta ngaruka byagira ku gihugu.
Usibye no gukora ku ngingo imwe y'itegeko nshinga, Rubanda yashyizeho itegeko nshinga idashobora no gufata umwanzuro wo kuvanaho itegeko nshinga ryose. Twumva bishoboka kimwe n'uko yafashe umwanzuro wo gushyiraho itegeko nshinga ishobora no kurikuraho ryose, usibye no kuvuga ko ya rubanda ibishatse idashobora guhindura ingingo imwe y'iryo tegeko.
Uwunganira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Maitre Mukamusoni Antoinette wasanga ko abaturage baritoreye itegeko nshinga bitabaho uburenganzira bwo kurikuraho igihe bashakiye, ko abayobozi aribo bakabaye bakumira abo baturage mu gihe bagiye gukora amakosa aho kubarebera.
Umuturage niba asaba ibidashoboka ntabwo yahabwa uburenganzira bwo gukora ibyo yishakiye, nubwo iri tegeko yaritoye ariko ntabwo afite n'uburenganzira bwo kurikuraho igihe yishakiye. Oya, itegeko nshinga ni itegeko ry'igihugu, nta nubwo ryigeze rishyirirwaho umuntu, ryashyiriweho Repubulika y'u Rwanda. Abari kubisaba uyu munsi ariko nka Green Party nk'ishaka ntambwe irereberera bari kwandika none turarebera n'abazavuka bashobora kugirwaho n'ingaruka z'ibyo ababyeyi babo bakora mu gihe bageze hano kuri iyi si.
Uru rubanza rwaburanishijwe mu mizi haramaze kujyaho komisiyo izunganira inteko ishinga amategeko mu bikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga. Umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza avuga ko ibyatangiye gukorwa bibateye impungenge.
Impungenge zirahari kubera ko turabona yuko twa n'umunsi ikikuru kirenga rwasomaga umwanzuro w'uko rufite ubushobozi rwo kubanya ikirego cyacu. Uwo munsi twa tumvise ko n'abakomiseri bashizweho byaduteye impungenge, ariko ntarirarenga kubera ko niyo bagitangira akazi kabo. Turabona ko rubanza ruzasomwa mu kwezi gutaha itariki 18 nduva n'ibyumweru byatari byinshi niba ari 2023 iri imbere, ntabwo ari kera. Turumva yuko icy'urukiko ruzategeka kizubahirizwa, kandi urukiko rw'ikirenga n'urukiko rukuru kandi bitanga itegeko abantu bose babyubahiriza.
Iri shyaka rivuga ko mu gihe urukiko rw'ikirenga rutasubiza ibyifuzo byaryo bahita bitabaza Perezida wa Repubulika, kuko ari we wenyine waba usigaranye ububasha bwo guhagarika igikorwa cyatangijwe cyo kuvugurura itegeko nshinga. Gitezwe ko urukiko rw'ikirenga ruzatanga umwanzuro warwo tariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda, ubushikiranganji bwitaho impunzi no kugwanya ibiza mu Rwanda bwatanguye igikorwa cyo gusiba icobo kiri ku nkengero z'inkambi ya Gihembe mu ntara yo mu buraruko mu Rwanda, cyari kimaze guhitana ubuzima bw'abatari bake. Inkuru ya Eric Bagiri Ubusa.
Bamwe mu Banyarwanda n'impunzi z'Abanyekongo bateraniye ku musozi wa Gihembe mu mirimo yo gusiba umukoki watewe n'inkangu y'amazi ava mu nkambi y'impunzi z'Abanyekongo. Numukoki wa metero 50 z'uburebure, 20 z'ubutambike na 15 z'ubujyakuzimu. Kuva mu 2010 uyu musozi urindimutse watangiye gutwara ubuzima bw'impunzi n'abaturage basanzwe. Ministeri icunga ibizikanita ku mpunzi mu Rwanda ivuga ko yari yarabuze ubushobozi bwo gutaba uyu mukoki. Ku bufasha n'ikigega cy'igihugu cyita ku bidukikije no kugoboka bahuye n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere fonerwa, yatangiye gusiba uyu mukoki. Ibikoze muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije mu nkambi z'impunzi no mu nkengero zazo. Impunzi n'abandi babonye imirimo kuri uyu mukoki n'ibyishimo ku mibereho n'amagara muri rusange. Uyafatanya n'impunzi za Kongo mu gutaba uyu mukoki.
Iki cyobo cyari gifite ikwazo abantu bapfiramo, none wo kiri kubomora n'abanyenkambi bakavuga ko abana babo bari gupfira hano ngo kubera ngo ari impunzi. Ubwo rero mukaba mwagize neza, ari abaturage bagiye kugira ubuzima n'abanyenkambi bagira ubuzima, bose bagira umutekano, kandi tubone n'amafaranga adutunga nkatwe bo hanze. Tubone amafaranga turi ya mituweli abana no mu mashuri, tubabonera amakayi n'amavuta. Njye nkamwumva kabisa nkagize neza umuntu wapanze uyu mushinga. Muzamuhamashi inshuro 10.
Muri gukora amafaranga angahe?
2,200.
Maze gukora kangahe?
Koze iminsi 15.
No ku buyobozi bw'akarere ka Gicumbi, inkambi ya Gihembe iherereyemo buvuga ko bwahoraga buhangayikishijwe n'uyu mukoki uri ku musozi wa Kageyo. Buravuga ko butasibaga kumva induru z'abatabazaga ko baburiyemo ababo, nk'uko bwana Alexandre Mvuye ku ruyobora akarere ka Gicumbi yabidutangarije.
Byadushimishije nk'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi, ariko byanadushimishije nk'abaturage bose batuye aka karere, tugendeye ku buzima bw'abantu bagwagamo tukababura, tugendeye ku mpungenge abaturage bari bafite batuye muri uriya murenge, ndetse tunagendeye no ku mpungenge abatuye mu nkambi bageze ku 15,000 basaga n'abaturanye n'urupfu, kuko buri gihe bahoraga bafite impungenge badutabaza. Ejo bundi bwo haguyemo undi muntu nawe arapfa.
Imirimo yo gusiba uyu mukoki warijije benshi yo kwarika mu bihe bitandukanye irakorerwa munsi y'inkambi, n'ubundi yabaye nyirabayazana y'ikibazo kubera amazi menshi ayiturukamo. Nyuma yo gusiba uyu mukoki, bwana Antoine Ruveba n'umunyamabanga uhoraho muri ministeri yita ku mpunzi n'ibiza, aravuga ikizakurikiraho ministeri ayobora ifata nk'umuturambye w'ikibazo.
Nitumara kuhasiba, turakora umuyoboro wubakiwe n'amabuye na sima ufite kilometero zigera kuri enye uzengurutse aho uwo mukoki waragiye, kuryo uyobora amazi ukamanuka ukageza mu kabande, mbese niho kwa ruhurura. None amazi ntiyongeye kwishakira inzira ahubwo ukajya muri ruhurura. Twebwe tugiye gukora nibirangira kugira ngo nanone hatazajya amazi yongera gutera ikibazo k'ubutaka bwano buroroshye, turahatera ibiti.
Ikibazo cy'amazi menshi ateza ibibazo abaturiye inkambi z'impunzi n'ikiri ku Gihembe gusa, ahubwo no mu zindi nkambi. Ababishinzwe bakomeje gushimangira ko bahanganye nacyo umunsi ku Burundi. Gahunda yo kubungabunga ibidukikije mu nkambi z'impunzi no mu nkengero zazo kandi izibanda ku gutanga mu bihe bya vuba nk'uko byemezwa n'ababishinzwe. Amashyiga azafasha kugabanya ibicanwa byari bisanzwe bisa naho ari yanga mu nkambi z'impunzi mu Rwanda. Ministeri yita ku mpunzi ivuga ko ayo mashyiga izatanga azagabanya ibicanwa ku kigero cya 60% to 80%. Birashoboka ko nibiramuka bikozwe uko bisobanurwa byazagabanya induru za hato na hato zishingiye ku bicanwa zakunze kumvikana mu nkambi z'impunzi. Uyu wa mu nkambi ya Gihembe yatubwiye ingaruka bahura nazo igihe babuze inkwi zo gucana.
Ubuno hari abadamu bamwe bagiye bahohoterwa akavana akajya kwa gushanka ibishitsi hanze mu giturage. Yagerayo rero ugasanga avuye amerewe nabi akajya kwasa nk'igiti kigishitsi cy'abandi cyangwa se yatoragura nk'inkwi z'abandi ugasanga barafunzwe bamwe cyangwa se abandi babahohoteye iyo ngiyo.
Uyu mushinga wo kubungabunga ibidukikije mu nkambi z'impunzi no mu nkengero zazo mu Rwanda uzafata imyaka 2.5 miliyari imwe n'igice z'amafaranga. Hafi 70% byawe bikaziharira gusibanganya umukoki wa Gihembe gusa. Kuri u Rwanda rurabarura 110,000 by'impunzi ziri ku butaka bwarwo. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika ku Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda.
Arakoze Eric Bagira ubusa. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abarundi barenga 5,000 bayobowe n'abahinga muri kaminuza n'izindi ncabwenge bandikiye Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi basaba ko agira inama yihuta kugira ngo ubwigenge bw'igihugu ntibuhungabane. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professeur Paul Nkunzimana ari ku isonga ry'abanditse iryo kete. Tubatega amatwi.
Kimuri yavuga nuko bwa mbere sikete y'umugambi wakoze na demokrasi PTD 2008 nikete tuvuga ko muhamagaro w'abantu 5,334 bacuruka mu migambwe itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu madini atandukanye reka n'abatabiye umugambi n'umwe bose baje k'umukuru w'ubandiko ziri muri uwo bandiko rero n'ibintu bisanzwe biri tuvuge ibibazo bihanzwe abanyagihugu muri iki gihe. Bwa mbere hoho hariho ibyerekeye ubukene bwabaye ndase, hariho ukuntu abantu batagifise kibatunga muri iki gihe, hariho inzego zaba z'amashuri z'abagore abantu nk'izikora. Nanoneho kandi hariho n'ikindi kibazo kibandanya gikomera cyane ubukene mu banyagihugu, eka ndetse n'ubukene no muri leta yonyine. Hanyuma rero cyane cyane ikibazo gihanzwe abanyagihugu muri iki gihe kigiye cy'umutekano. Ni ukuvuga abanyagihugu bose baba bakajya haba hasi, haba hagati, haba hejuru, barahanzwe, bari ku bwoba, bafite ubwoba bwinshi cyane rwose kubera yuko ku munsi nta na rimwe bashobora yuko hishwe umuntu. Kandi muri iki gihe si mu banyagihugu gusa basanzwe bato bato, eka no hejuru bahanyene ubwicanyi bukaba buhari mu nzego zo hejuru.
Profesor Paul Nkunzimana, mu majambo atomoye iyo nama yihutirwa yotorera umuti ivyo bibazo vyose gute?
Yego, nico gituma tuvuga tuti hamwe abo basinye urwandiko baravuga ati aha mu Burundi hariho incabwenge, hariho abantu bafise ubumenyi bwinshi, abafise ubuhinga bwinshi, eka babasha gutera inyishu abanyagihugu muri izo Rwanda barimo. Akaba rero yuko icya mbere gitegerezwa guharanirwa cyane cyane ni amahoro, kuko ata mahoro ariho nta kibazo gishoboka, nta bikorwa bishoboka, nta kamere gishoboka. Kandi aho abo bantu bahagaze basinye urwandiko baravuga bati baba abashyigikiye ikintu cya gatatu, baba adashyigikiye ikintu cya gatatu, bose ni Abarundi. Mu biyobora yuko hariho amatati mu bya politiki, niyo gituma bavuga bati abo bose rero barakeneye kujya hamwe, hagaze hamwe imigambwe yose, amashyirahamwe yose, abaserukira amadini bose, reka n'abaserukira inzego zose, reka n'abantu bose badafise umugambwe cyangwa ishyirahamwe barimo ariko bararwanira amahoro muri iki gihe. Kuko bwoko muri iki gihe ikibazo nyamukuru, icyo kibazo nkoramutima mu Burundi gihari, ni ukuvuga yuko hari icyo kibazo gusa cy'amahoro.
Mushyana Paul Nkunzimana, ako kamo mugateye mu gihe amakungu nayo nyine ariko aratera kamo gasaba ko ibiganiro mu buryo bwihutirwa ikana leta y'u Burundi yaremeye kuri ibyo biganiro, ariko amatwi adusumira ukuntu ivyo biganiro vyotunganywa kuvugwa kwinshi cyane gose, bari nk'umuhari Senarede bo bavuga ko bakeneye kugira inama mugabo Perezida Pierre Nkurunziza atarimwo, mu gihe leta y'u Burundi nayo ivuga ko ivyo biganiro vyojamwo abarundi bose mwebwe muhagaze he kuri ico kibazo
twebwe aho duhagaze nuko izo biganiro uko harabaye kuganiro byabaye n'izo izo biganiro byarabaye mu gamahoro ntaraboneka kuri munsi abandi bababaye uko bamwe uko bari abo kumirwa bane nabo bakajamwo izo nabyo kuri twebwe tuno uko izo bidashoboka tubona yuko akeni uko hajamwo abantu bose iyo batuka hose mu migambwe abasohoka imigambwe yose abasohoka amadini yose abasohokera mashyirahamwe yose abarundi bo nyine bicore nyinshi kandi atamunyamahanga abagiyemo kuko abarundi nibo bazi ibibazo barimo nta muntu umwe ashobora kurusha kumenya umurundi ibibazo arimo.
Professor Paul Nkunzimana umukuru mugambwe PTD murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Ego murakoze namwe.
Tukivuga kuri inkuru y'abarundi barenga 5,000 bandikiye Perezida Petero Nkurunziza bamusaba yuko agira inama yerekeye inama yo kugira ngo amahoro n'umutekano ntibihungabane mu gihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye kandi n'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe aramubaza uko ibiro by'umukuru w'igihugu vyakiriye iryo kete.
Murazi yuko abantu bose bari kuri kwandikira mu gihugu mu gihe bavifuje nivyo hariho amazi minsi abakete batari bake abarundi bavuye mu hingo nyinshi basaba yuko mu Burundi hobaho ibiganiro bihurikiyemwo bose ibiganiro atabikumira ivyo murazi yuko n'abepiskopi katolika babishikirije nabo nyene mwumba yuko abanyagihugu basanzwe n'abepiskopi n'abandi bose bakunda Burundi barabisaba leta y'u Burundi rero twavyakiriye neza nibaza rero yuko leta ibirikira akora ari kugira ngo ivyo bishore kuja mu ngiro.
Abarundi bose bazoba batumiye muri ivyo biganiro ntabazobikumirwamwo
ntawuzikumiriwe kuja kuganira kuja muri ivyo biganiro tuma hagiye kubaho umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cyo kuganira kw'abarundi kuko ibibazo ni vy'abarundi nyene nibo bategereza kubitorera umuti muri mbere yuko ata barundi bazokumirwa kiretse abazokwikumira.
Hari abarundi bahurikiye mu mugambwe mu murwi urunani niko novuga Senared baratangaje ko ivyo biganiro bobo bifuza ko vyoba umukuru w'igihugu atarimwo ko kamwate mukakira gute
mu gihugu cyo Burundi nta shiraha mu gifashe ya radio tuzi gemewe n'amategeko iryo rero murumva yuko ataco iryo shiraha mwe cyangwa uwo mugwi ushobora kugira ico uterereye kubijanye n'ukubaka igihugu cyo Burundi murazi neza yuko amatora yabaye abanyagihugu bakihitiramwo indongozi mugabo akaba ariho rero abantu bashimye kuyegeranya mu kintu bise ngo ni Senaret bakaba bamaze iminsi bica abanyagihugu nkuko bavyemeye yuko hagiye kwaka umucanwa n'intambara nkabo ahubwo bakwiye kuronderwa kugira ngo bakurikirane n'ubutungane ntibashobora rero kuba bariko baratoteza abanyagihugu ariko barabonona bica batongora ngo bongere bagire bati turakeneye kuganira n'abandi barundi rero yuko bobi buzimu bakajibuntu bakava muri ivyo muri iyo nzira y'ubwicanyi bakava muri iyo nzira y'iterabwoba bakamenya yuko abarundi bifuza amahoro bifuza kubana kandi batagisubira inyuma uko bigenda kose utegerezwa ko bakakina uyu muntu wese yifuza kutwononera nawe abarundi bamwirukeko bamushikiriza ubutungane.
Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru wa president w'Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe.
Urakoze nawe Frederic Nkundikije. Cyuti mwese rero mukunda radishwe rya America ahani naho duheraje ibiganiro twabateguriye kuri no mugoroba mwakoze kudutega amatwi mwari muri kumwe na Orion Itangishaka no kuri radishwe rya America mugira umugoroba mwiza naho buta.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.